Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ntibemereye kurwaza ababo mu bitaro by'inkambi.
Ereye urabona bashobora gutwara umuntu ku bitaro, wamutwara n'umugwaje ugacababwira ngo ugenda byigwaza. Nubona kuntu aguma ameze buno gushura atari ku munsi umweya, nibura umuntu mwakagenda kumushura ntibakwemera uyundi agiye ngo ugende kumushura.
Uyu ni umwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta. Turavuga no kwibarura ry'abarangije kwiga batarabona akazi mu Burundi, dosiye ya Paul Rusesabagina mu bushinjacyaha mu Rwanda, naho mu mahanga abimukira barenga 12,000 bo mu nkambi ya Lesbos mu Bugereki bari kugasi, inkambi yabo yarahiye irakongoka. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara, duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburijemo visa z'abantu barenga 100 bakomoka mu Bushinwa. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibisobanura, ni kimwe mu ngamba zo gukumira kwinjira muri Amerika abanyeshuri n'abashakashatsi b'Abashinwa baba bafite aho bahuriye n'igisirikare cy'igihugu cyabo. Naho muri Afurika y'Epfo, umuzungu George Bizos yitabye Imana. Yabaye inshuti magara n'avoka wa Nelson Mandela igihe kirekire, by'umwihariko mu rubanza rwiswe urwa Rivonia Mandela na bagenzi be bakatiwemo gufungwa burundu. Yaburaniye n'indi miryango y'abirabura benshi bo muri ANC barimo Steve Biko na Chris Hani. George Bizos yimukiye muri Afurika y'Epfo we n'ababyeyi be mu 1940, yari afite imyaka 13, bari bahunze igihugu cyabo cy'Ubugereki bwari bumaze kwigarurirwa n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Yamenyaniye na Mandela muri kaminuza bombi bahuriye mu ishami ry'amategeko. Usibye kuba yari avoka, George Bizos yabaye impirimbanyi ikomeye y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'agishya cy'Afurika y'Epfo mu barwanyaga politiki y'abazungu y'ivanguramoko yitwaga apartheid. Iyi ngoma ya apartheid imaze guhirima mu 1994, George Bizos yabaye umwe mu banditse itegeko nshinga rishya rya Afurika y'Epfo nshya n'amategeko yashyizeho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge. George Bizos atabarutse afite imyaka 92 y'amavuko. Ijwi rya Amerika ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Ibihumbi by'abaforoma muri Zimbabwe ejo ku gatatu barahagaritse imyiyerekano barimwo basaba iyongerwa ry'imishahara no kuronswa ibikoresho byo kwikingira. Ni nyuma y'amezi atatu bahagaritse akazi mu bitaro bya leta. Enoch Dongo arongoye ishyirahamwe ry'abaforoma bashika ku 15,000 yavuze ko bahisemo guhagarika iyo myiyerekano kugira bahe akanya umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kugira abumvirize. Abaforoma bo mu bitaro bya leta muri Zimbabwe bahagaritse akazi mu kwezi kwa gatandatu basaba kongerwa imishahara inyuma y'aho ifaranga ritereye agaciro hamwe n'ubutunzi bwasubiye inyuma. Bidoga kandi bavuga ko bakoresha ibikoresho byo kwikingira bidakwije amategeko. Imvura yamaze amezi atatu igwa muri Nigeria yahitanye abantu 65 n'abandi hafi 330,000 batakigira aho bakika umusaya, mu gihe ibice bitari bike byo ku murwa mukuru Niamey bikiri mu myuzure. Umushikiranganji ajejwe gutabara mu biza muri icyo gihugu yavuze ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki 7 y'uku kwezi kw'icyenda abantu 51 bari bamaze kumenyekana ko bafuye igihe inzu zabo zasenyuka mu myuzure. Nigeri ni kimwe mu bihugu biri mu bugaragwa ariko iriko irashikirwa n'ibihe by'imvura nyinshi kubera ihindagurika ry'ibihe. Imyuzure y'imvura mu mwaka uheze yahitanye abantu 57, abandi barenga 226,000 baragira ingaruka zayo. Umuriro mwinshi waraturiye uratongora ikambi ya mbere mu bunini mu gihugu cy'Ubugiriki ihaye indaro impunzi, irungika abimukira barenga 12,500 mu mabarabara yo mu izinga rya Lesbos. Nta bantu bakomeretse baratangazwa. mugihe abategetsi bari ko barondera uburaro bw'izo mpunzi abanyagihugu baba hafi iyo kambi basaba leta gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ibyago bongera basaba kandi kwizo mpunzi zikurwa zose muri iryo zinga amakenga y'umutekano hamwe n'ikwirakwira ry'umugera wa corona birahangayikishije abategetsi amakuru amwe avuga ko uwo muriro wadutse igihe abimukira baturira iyarara ry'umucafu riri hanze iyo kambi biyamiriza ingingo bafatiwe zo gukumirwa igisirikare cya Kamerune cyaratanguje urugamba cyise ko rudasanzwe ku barwanyi biyonkoye ku gihugu mu ntara zivugwamo icyongereza ejo kwa gatatu cyane cyane mu gisagara cya Bamenda umurwa mukuru w'intara yo mu buraruko bushyira uburengero intara zo mu buraruko bushyira uburengero n'izo mu bumanuko bushyira uburengero nyene ziri mu ruhagarara rw'umutekano kuva abiyonkoye kuri leta batangaje ukwikukira kwabo mu 2017 nyuma y'icyo bise ikumirwa bakorerwa n'abavuga igifaransa ari nabo ari benshi muri icyo gihugu igisirikare cyavuze ko ibikorwa bya gisirikare Ibamenda ari kwihora ku bitero by'abakora iterabwoba nko gusahura kwiba amabanki n'amamangazini hamwe no kwica abasivile n'abajejwe umutekano igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye kugabanya abasirikare muri Afghanistan bave ku 8,600 gushika ku 4,500 mu ntango z'ukwezi kw'12 byatangajwe n'ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika ejo kuwa gatatu n'inyuma y'amasaha make ibyo biro nyene bitangaje gukura abandi basirikare muri Iraq muri uku kwezi General Kenneth McKenzie arongoye ibiro bya gisirikare bikuru yavuze ko abasirikare 4,500 bazosigarayo bazobasha kurangura imirimo nkenerwa yavuze ko Amerika yerekanye ko igisirikare cyayo kidakeneye kwigarurira Iraq ariko ko bigikenewe gukingira inyungu za Amerika mu kurwanya imihari y'iterabwoba mu kwezi kw'indwi ibiro bya gisirikare byavuze ko bikenewe ko ibiganiro hagati y'abanyafganistani bitangura kugira Amerika igire icyizere ko abatalibani batazosubira guha indaro imihari y'iterabwoba imbere y'uko Amerika itahukana abasirikare bayo
Aloyizi Bigirimana urakoze inshuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet wa3@akadomo radio yacu voa.com iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi umuntu umwe yapfuye abandi babiri barakomereka mu gitero cya grenade cyabaye muri zone ya Buyenzi Ibujumbura umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi uyu munsi icyiciro cya kabiri cy'abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda barimo baratahuka aya makuru yombi turaza kuyagarukaho mu biganiro byacu bitaha Hagataho abakobwa n'abagore baba muri iyi nkambi ya Mahama bahangayikishijwe no kubura ibikoresho by'isuku bakenera iyo bari mu mihango ya buri kwezi. Maison Shalom ivuga ko igiye kubaka uruganda rwo kubakorera ibi bikoresho. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali yaduteguriye iyi nkuru.
Basanga bimugora agakoresha ubundi buryo budasukuye dutambara nk'inkorokoro nyinshi ubukene kwibana cotex ya sensa sisa wisa ugasangira zinze cyane.
Uyu mwigeme ni impunzi y'umurundi ari mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. We n'abagenzi we basigurira abumvijwe bya Amerika ko kuronka ibikoresho byo kwisukura mu bihimba vyirondoka bakenera buri kwezi bita cotex ari kibazo gikomeye.
Ariyo nk'abantu bakoresha dutambara nyine urumva ntibisukuye. Ugaca usanga agenda aho ku ishuri agenda mu ziyo bakobwa misi yose ariko urumva kuva muhira bacafuye bikamujena kuja hagati y'abandi ugasanga ntiga neza uwo yaheranye ugasanga nk'abana batifata bagiye kwishora mu ngeso z'ubusambanyi ku byo kubura kotegse akagenda kwidandaza ugasanga imici y'ubuzima
ku bantu baba bagira ibibazo kuvekeye sanitary pads surtout quand afite nk'imiryango minini batari bafite ubushobozi cyangwa ugasanga afite ikibazo yuko kuba bava cyane hano mu nkambi abakobwa benshi tugikato cya sanitary pads bivanye nuko nivyo baduha ugasanga umuntu afite ikibazo cihariye gusanga ntabwo yishoboye kubigura.
Mahama ni kambi irimwo abakobwa n'abagore bageze mu myaka yo gukenera ivyo bikoresho barenga 35,000. Ishiramwe mpuzamakungu HCR gita impunzi rivuga ko ritanga ivyo bikoresho buri kwezi gusa ryemeza ko bidakwiye kubera ubwinshi bw'ababikenera hamwe n'uburyo buke. Ibi birashimangirwa n'ababigeme bakoresha izo Cotex ku kwezi ku kwezi.
Bazitanga mu mezi atanu cyangwa amezi atandatu. Hariho benshi usanga bafite ikibazo bazikoresha cyane kuko abantu ntibaremye ce kimwe. Ugasanga mu mezi abiri cyangwa atatu Cotex ziraheze. Baguhaye zitanu ukazikoresha mu mezi abiri cyangwa atatu. Ubwo rero urumva washubwira ikibazo kugura ngo usanga akoresheje bwa buryo budasukuye. Abandi bakazigurisha ku bukene.
Ikigomezo Sharome gifasha impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda kivuga ko kigiye gufasha mu gutorera umuti ico kibazo mu kubaka uruganda rurimo imashini zizokora ivyo bikoresho by'isuku. Ubwo ruganda ruzokubakwa imahama nko ku metero ijana uvuye ku irembo giyo kambi. Ku munsi wa gatanu heze ico kigo kiri kumwe na HCR hamwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mahama iyo kambi irimwo bashize ibuye rya mbere ahazoshirwa izo mashini zikora ibikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa. Richard Nije imbere aserukira Mezo Shalom mu Rwanda.
Mu banyeshuri b'abakobwa usanga basibye ishure kubera ko batubuze canke aho twabonetse naho ugasanga tukugwa amafaranga badashobora kuronka canke wanashaka n'abafatanya bikorwa basanze bakorera hano hantu utwo bashoboye kubaha ugasanga ntibari bubahe utwo bashobora gukoresha igihe cyose bari muri ico kiringo. Intumbero ya mbere ni kugira ngo abo bigeme abo bakobwa utwo dukoresho twa ngombwa kandi twankenerwa cyane baturonke hafi kandi ku giciro kiri hasi.
Ubutwari kambi ya Mahama vuga neza Andre aserukira ubushikiranganje bwitaho impunzi mu Rwanda kuri mikro y'ijwi rya Amerika arashima ko agiye kuboneka inyishu ku kibazo cyari gihanze kambi arongoye.
Ni ikintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ni igisubizo kuko twizera ko koko nta mukobwa cyangwa umubyeyi uzongera kwandagara kubera ikibazo cy'uko arenze kuko igisubizo kizaba gihari. Ni igikorwa cy'ubwuzuzanye niko twe tugifata kizatanga amahirwe angana haba ku banyenkambi n'abaturage basanzwe.
Ikigo Mezo Shalom kivuga ko ibikoresho bizokogwa n'ubwo ruganda ruzoba rwuzuye mu mezi atatu ari imbere bizoba nkagahuza imiryango kuko bizohurirwa ko n'impunzi hamwe n'abanyarwanda babana hafi. Ico bikoze ibikorwa nk'ivyo ntibivugwa kuri umwe mu gihe bikozwe impunzi z'Abarundi ziba muri iyo kambi zaratanguye guhunguka. Ndetse mu kwezi guheze abategetsi b'u Burundi bagirije Marguerite Barankitse yashinze ico kigo Mezo Shalom ko ari mu babuza impunzi gutahuka kubera ibikorwa bikomeye nk'amashuri n'izo nganda ikigo arongoye kibubakira. Yamaraha Marguerite Barankitse arahafitiye inyishu.
Mbega two kwicara tukarindira ngo tuzobikora dutashe muri ako kanya abana bazopfa n'abandi bose ni ukuvuga ibi turiko turakora nibyo biduha n'umwizero wo kubandanya tuzokubaka igihugu cacu catwibarutse u Burundi tuzota kandi bizodufasha. None si kilometero 30 no ngahe muyinga si hafi ikico kubuza kukora ngaha ugataha i Burundi ni giki. Ikituza kugenda ni kubera ta mahoro mugasi kubera ibitwubatse nivyo bizotwubaka tukaguma tugororotse tukaguma dufise ivyiyumviro byiza n'ubundi twicaye ngaho ngo turindire intete bazoduha canke bya 5,000 abantu bopfa.
HCR yerekana ko muri iyo kambi ya Mahama habamwo impunzi z'Abarundi barenga 59,000 n'amajana 5 ibice birenga 60% akaba ari abakobwa n'abagore. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ntibemerewe kurwaza ababo mu bitaro. Babiganiriye n'umunyamakuru wacu uri muri Tanzania, James Jovina.
akarorero nako umukobwa wanje aheruka kuza kubyarira aho hepfo ku bitaro udanaragiye ndavuga ati banyugururire nceho ngo amasaha ntaragera nabura nimunyugurure nceho umuntu yavyaye kweri burya biragoye ntihabuza akantu ariko ararondera atanu umwe amugeze kumwe ntibikunda burya narandurutse nyine ndasubira inyuma maze gusubira inyuma rero hanyuma ku mugoroba nyine nko mu masaha munani niho uwo mugabo we yaza gutora ifomu arayimushyira asanga yakize hanyuma rero ubuteye bwabatse baramurekura arataha urumva ko yatashe atanu umwe amugeze ko atamushyire n'agafantanwe ni umuntu aheruka kuyabyaye nta n'umwe yamugeze ko turetse uwo mugabo wiwe wenga agenda we nka nta n'umwe amuherekeza none bumuherekeza gute kandi utinjiramo
icyo kibazo twama twagisabye ati bazodusikire naragiye mu bitaro marayo gatatu amaraso yankamye ego barankurikiranye barambura ndakira baranyongerereze ariko barambiga iyo nagiye barambura banze aba umuryango wanze bankuye aho ku bitaro banzana barategereze uwo muntu yemwe bamuzanye ikibondo bamuzanye he twasaba ko boza baradukurikirana ufise uwiwe yagwara akaza kumugwaza bijya bagize nabi kugira ngo agende mu bitaro arabwe n'abajya nyine bo mu mavuriro gusa atawiwe amugarukirako twabisaba ko yoza aragarukirwako n'uwiwe
urabona urashobora gutwara umuntu ku bitaro wamutwara n'umugwaza ugaca ahobwira ngo ugenda zigwaza nubona kuntu aguma ameze ubu no gushura atari ku munsi umweya byibura umuntu mwakagenda kumushura ntibakwemerera uyu ndagiye ngo ugende kumushura numva kure ntihatari ibyo bintu asi byiza ubu ubaguma ngaho nyene nuri bumugwaze nuri bugire gute oya kweri si byiza ibyo nka birya byahura umuntu aza aragenda kugwaza uwiwe abona kuntu bigenda
umufasha nyene akahajya ahejeje nko kwibaruka zijya mpunzi nyene yambaye ahejeje kwibaruka arasubiye kuzimu kumutwara mu idushe ukamwoza zijya mpunzi ukazimwaka ukamwambika izindi siramwe base rero ukamugirira ubusafi ubwo uba urumva ntibikunda usanga ibyo byose birimo ingorane udafise uwawe nyine akukurikirana ngo agufashe usanga ari ingorane kwera
nimba ari utuntu akeneye gusaba ati twamfasha agatuma wa wundi wiwe none ntajya nta mfashanyo kwera ntapfe badufasha
tubizeho yo kugira nte yo kujya gusura umuntu kiri umuntu wese ahabone isaha agenda gusura umuntu zijya saha zo kujya gusura umuntu naho hagenda umuntu umwe ngo uwe kuko umuntu umwe yaje ngo aho cyaheze ngo nayo undi yinjira bya bintu ntibibereye nta n'inzigo mani atari kwera umbanyi ugaca usanga hagiye kureba nk'umuntu w'umubanyi niwe yagiye kumuraba uwe wiwe nyine bwite mu nzu yagenda kumuraba ugasanga umubanyi yamutanze agaca atahuko ati wewe uyu muntu yaje kumusura wewe genda yaje kumusura kandi ubwo ni uwawe wagiye kumuraba indani ku ntameze numva biteye ikigongwe kandi biteye n'ikibazo
ibyo bibazo nyine umuntu arabisaba yuko umuntu agwajije kwa muganga yuko umuntu bomurekura akaza kugwaza umuntu wiwe hanyuma akamenya ati umurwayi wanjye afise ibibazo ibi n'ibi nanjye ndafise ukuntu ngomba kubikurikirana yumva ari agasoda ukagenda ukamuzanira yumva ari akabenyi ukamuzanira none burya bugari bacumba kwa muganga kweri umurwayi yo burya akabushobora jyewe icyo kibazo nsabye yuko mwebwe nyine muri bakuru mugera imbere ibibazo nyine muza murabishikana bagahindura bakazana ibindi bishasha naho ibyo bisa nk'ibishaje
cyangwa umuntu yagutanze w'umubanyi yagutanze amasaha yagutanze yagiye kumuraba agaca ahubwira we nutahe ngo uyukane akaje kumuraba ugaca usanga ni ikibazo rero buri umuntu agiye ataragenda kumuraba babiri mwinjirira rimwe rero mugiye muri babiri haca hinjira umwe uwo wundi agaguma ahantu tanga ni akabenyi batanga ni agahwi batanga hari usanga yisakira n'akanyama bakamugurira bakabura kuntu bagatwara ugaca avuga ugasubiza inyuma urumva n'ikibazo
guhera ejo bundi kuwa gatandatu ni ukuvuga rero umusibe ejo leta y'u Burundi izatangira kubarura abarangije amashuri bashakisha akazi Eloge Wilika neza arabitubwira neza
abaserukira intara n'amakomine niyo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene igikorwa cy'ibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda hazoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuba mu ntara zo hagati Ingozi kubaba mu buraruko mu Cankuzo kuba mu Buseruko Ibujumbura kuba mu karere k'Uburengero hamwe n'Imakamba kuba mu Manuko ibarurwa rizohera ku wa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro Pierre Nkurikiye
inyigisho z'abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none abo bantu babantu babiri ku mutumba canke kuri quartier zizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2020 ku migwa mikuru y'amakomine y'u Burundi yose guhera igihe cy'isaha zibiri z'igitondo. Kwandika ku buhinga bwa none kugaruka gose gwize gwifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2020 igihe cy'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2020 igihe cya saa sita y'umutag.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza mukuru w'ishyirahamwe JAP rihana iterambere nyafurika rimwe mu yahurikiwemo n'urwaruka rwinshi mu Burundi uko yakiriye iki gikorwa. Eric Nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cyane ariko afite amakenga ku irangurwa ryawo mu kiringo kigufi.
Tukabona ko ikiringo cyatanzwe ari kiringo gitoya cyane turabye urwaruka rutagira akazi mu Burundi. Hanyuma icyo dusaba ni uko ikiringo cyokongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa rwiyandikishe, kuko sinibaza ko nubwo babatonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko.
Umwanya muto ariko mukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama asanga atari cyo kibazo, gusa abona kwiribarurwa rikwiye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwama busabwa yo hatanga utuzi. Jean Hakizimana:
twebwe kijyanye n'umwanya ubwami ntitwovuga ko umwanya ari muto, ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakiminyane na kamwana wa mama bibayemo. Hama tugasaba ko abajeje intwaro kuva asubishika hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mvo izi canke ziriya. Ikindi tuboneraho gusaba, turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashyira mu mpuzo makungu haba bisata bimwe bimwe by'igihugu n'ahandi, usanga bavuga bati dukeneye abantu b'akazi bafise uburambe mu kazi, bigatuma rero ugwaruka rutari ruke rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi, maze igitigiri cy'abataronka akazi kibanda cyiyongera, ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni baba n'inyene bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi. Tubasaba rero ko leta yoraba icyo kibazo cy'uburambe mu kazi cyovanwa muri imwe twita amapel d'offre aba
mu kurindira kwizo byifuzo bishitswa. Nsengimana afite idasaba leta ku neza y'urwaruka rwose
bo kwisunga ingene rwaruka bagiye ronka amadiplome, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarose diplome mu mwaka w'2019 ugaca usanga ni warose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka w'2026. Rero bo kwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bo vyisunga cyane kugira ngo ntihagire urenganywa. Ikindi naco bo kwisunga cyane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'ugwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka. Icya gatatu bo kwisunga gutanga akazi baravye ugwaruka rwose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri rejo imwe. Ikindi naco bo kwisunga ubutandukane bw'ugwaruka hagati yabo, ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashyirahamwe barabibagiye kandi bose ari ubwoko bw'u Burundi. Bo kwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi.
Ubutororokanye ibitigiri by'urwaruka rwahejeje amashuri ariko rutagira akazi biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze acinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'2017 ibiharuro byatanzwe n'amashyirahamwe y'urwaruka vyerekana ko 55% kuduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise, mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65.4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi afite imyaka munsi ya 25 ni bice 65%, n'abari munsi ya 35 ni bice 75%. Rusansuma ya nyuma y'Abarundi yo mu mwaka w'2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'Abarundi bose. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ubugenzacyaha bwarangije gupfundikira dosiye ya Paul Rusesabagina ejo bwayishyikirije ubushinjacyaha. Ibyaha Rusesabagina ashinjwa birimo iby'iterabwoba. Ibindi kuri iyi nkuru Asumta Kaboyi.
Nyuma y'iminsi 10 bwana Rusesabagina bazwa mu bugenzacyaha, kuri uyu wa gatatu nibwo dosiye yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha. Umuvugizi w'ubugenzacyaha Thierry Muramira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iperereza ry'ibanze bakoreraga Rusesabagina bari pfundikiye.
Icyakozwe uyu munsi ni ugutanga dosiye, kohereza dosiye mu bushinjacyaha agaragaza iperereza ry'ibanze rifite ibimenyetso bifatika. Ubwo rero parike nayo ibonye hari ibindi bimenyetso bikenewe yakora iperereza ryayo, yasanga ibihari bihagije bigatanga dosiye mu kigo.
Paul Rusesabagina ari kumwe n'abunganizi be Maitre David Rugazane Emerine Nyembo bitabye urwego rw'ubushinjacyaha ku Kimihurura kuri wa gatatu. Gusa Maitre Rugazane yabwira Ijwi ry'Amerika ko atabashije kubazwa kuko yari arwaye.
ibazwa ryasubitswe.
Bavuze ko zimurirwa ryari?
Bo bishobora gukomeza ejo kubera ko ryasubitswe kuko yagombaga kujya kwa muganga kujya gufata ibisubizo. Bo yari yivujije. Donc yagomba kujya gufata ibisubizo no guhura na docteur niyo mpamvu ryasubitswe.
Mwatangiranye nawe mu bugenzacyaha n'uwo mwari mukomezanyije mu bushinjacyaha, ubu ni ukuvuga ngo muzamukurikirana kugeza he?
Kugeza ba dosiye ibaye clôture.
Tujye twumva mu manza abantu kenshi bavuga bavuka ko muri iki gihe bigoranye kubona umufungwa. Mwebwe biraborohera?
Twe biratworohera kabisa uko tumukeneye baramuduha. Kugeza ubu nta kibazo turagira. N'uyu munsi twaganiye twenyine mbere y'uko avugana n'ubushinjacyaha mbere y'uko ibazwa risubi ko twaganiye. Bo ameze neza nta kibazo afite uretse nyine ikibazo cy'uburwayi yari afite kimwe gisanganwe.
Ntabwo murabasha kuvugana n'umuryango we wasigaye hanze wenda nk'abantu bamwunganira ngo mujye mumugezaho amakuru babatume n'iki?
Ejo niho byabaye. Nibwo yabavugishije ariko ejo yarabavugishije turi kumwe kandi natwe hari amadokima twabasabaga ko twarabavugishije.
Niwe bwa mbere kuva yagera inaha yabashije kuvugana n'umuryango we?
Oya, bwari bugiye ku bwa kabiri ko bwa mbere yavuganye na murumuna w'umugore we. Ejo nibwo yabashije kubafatisha bose.
Nubwo Maitre Rugaza na Maitre Nyembo aribo kugeza ubunganira bwana Rusesabagina, umuryango utangaza ko watoranije itsinda ry'abanyamategeko barindwi b'inzobere ngo bazamuburanire, barimo umunyarwanda umwe wo muri Australia, umwe batatu wo muri Amerika, umwe wo muri Canada n'uwo mu Bubiligi. Mu ifatwa rya bwana Rusesabagina, ubugenzacyaha bwavugaga ko bumukurikiranyeho ibyaha birimo iby'iterabwoba, gutwika, ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane. Ni ibyaha bivuga ko byakorewe mu duce turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, ahabaye ibitero mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018 no mu nkengero za Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2018, byose byigambwe n'umutwe w'itwara gisirikare wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MLCD Rusesabagina yari ayoboye. Rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruheruka gutangaza ko Rusesabagina yizanye mu Rwanda agafatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, nubwo bita tangajwe niba yaraje mu Rwanda cyangwa yaragiye gukomereza ahandi. Biteganyijwe ko nyuma yo kunoza dosiye ubushinjacyaha buzayiregera urukiko cyangwa se rukaba rwayishyingura kuko byose bubyemerewe n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu mateka habayeho. Venuste Nshimiyimana aratubwira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1960, umunya Ethiopia Abebe Bikila yatsindiye umudari wa zahabu mu mikino ya Olympic yabereye Roma mu Butaliyani. Abebe Bikila wiruka gatambaye inkweto yabaye umunyafurika wa mbere watwaye umudari wa zahabu mu mateka y'imikino ya Olympic. Yarangije isiganwa rya marato mu masaha 2:16:2. Bamubajije impamvu yiruka atambaye inkweto, yarashubije ati, nashatse ko amahanga yose amenya ko igihugu cyanjye Ethiopia buri gihe gitsinda kubera umuhate n'ubutwari. Nyuma y'imyaka 4 y'igihe imikino ya Olympique yaberaga i Tokyo mu Butaliyani, Abebe yari amaze kumenyekana ku isi yose. Hasigaye gusa ukwezi n'igice kugira ngo imikino itangire. Yarwaye apandi site, indwara yibasira agahago gato gaherereye ku mpera y'urura runini mu ruhande rw'iburyo, byabaye ngombwa ko bamubaga nubwo hari abifuzaga ko habaho itsinda ry'abaganga bakwemeza niba ari ngombwa. Igihe yageraga i Tokyo, Abebe yari ataroherwa neza agenda acumbagira, ariko ukuntu abayapani bamwakiranye urugwiro byatumye aba umukinnyi wa mbere watsinze amasiganwa ya marato inshuro ebyiri mu mwaka w'1969. Yakoze impanuka y'imodoka ahita amugara akajya agendera mu igare. Nyuma y'imyaka 4 yitabye Imana afite imyaka 41 kubera ingaruka z'impanuka yari yagize. Umunsi yaherekejweho yahawe icyubahiro kigenerwa abayobozi bakuru b'igihugu, kandi umwami w'abami Haile Selassie atangaza ko uwo munsi nta wundi murimo ukorwa. Amagingo ya muri Ethiopia hari imihanda, amashuri ndetse na stade byamwitiriwe.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, ikiganiro Iwanyu mu Ntara nahagihumurije nakibateguriye kandi nkibagejejeho mfatanyije na Mukbil ya Barrow ariwe nanje ndi wanje twese mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika.